nzamba
nzambira samirana
niriwe nchutina mwe bakunzi ba radio nzamba agateka kawe kaze mu makuru yo kuri ligenekezo rya 19 myandagaro umwaka 2021 dene nkurundi zanije ngiye kujya bashikiriza no makuru agize n'ingingo nkuru nkuru azikurikira hari nkoho yibwe kuri uyu wa kane mu gisagara cya Gitega mu biro vya parfe bijejwe gutanga impapuro z'ingendo ubwivyo nkoho yo mu bwoko bwa pistole ntaramenyekana muraza kuvyumva mwe donido mu ntango z'aya makuru na yo mushikiranganje bw'amazi meza n'amasoko ntanga nguvu ntibahakana ko igitoro gikenye mu gihugu mu kiganirwa ushikiranganje bwahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa kane bemeza ko kigiye gusubira kuboneka navyo nyene muravyumva mu bijanye n'amagara y'abantu naho tubashikana mu ikambi yanduta mu gihugu cya Tanzania ahari yapfuye impunzi imwe y'umurundi yarasanzwe agwaye ikiza cya corona impunzi zahahungiye zikaba zitekewe n'ubwoba kubera amabwirizwa yo kwikinga ico kiza adakurikizwa kaze mwese mwidonido mukanyisa
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa mu gatondo kuno munsi wa kane inkoho yo mu bwoko bwa pistole yayibwe n'umuntu ataramenyekana ivyo bikaba byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega mu biro bitanga impapuro z'ingendo iyo nkoho yibwe ikaba yari y'intwazangabo mu gipolisi iyo nkuru tuyibaze Blaise Nijimbere
hari gihe cy'isaha zine zirenga zo mu gatondo aho umupolisi ari mu rwego rw'intwazangabo ikorera mu biro bitanga impapuro z'ingendo n'impusha zo kugendesha imiduga yibwe iyo nkoho amakuru dukura ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega avuga ko uwo muntu yivye iyo nkoho yigize uwuje kurondera impapuro z'ingenzi yinjira mu biro vy'uwo mupolisi asaba impapuro z'ingenzi haciye akanya ariko avugana n'uwo muntu uyo mupolisi yaciye aja mu bindi biro kurondera impapuro asize uwo yariko arakira mu biro vyiwe atanga akanya kaciye ayo makuru nyene abandanya avuga ko yaciye agaruka asanga umwe yasiga mu biro vyiwe yatunzwe nayo yameze asanga akabati yari yabitsemo inkoho yiwe kuguruye niko kwirwa kubaza abantu bari bahari n'abapolisi ko ata muntu babonye asohoka baca bamubwira ko hari umuntu agiye yiruka afise imodoka yo mu bwoko bwa Probox ariko ko batashoboye kumenya nimero y'iyo modoka abasanzwe bazi iyo ntwazangabo yahoze mu gisirikare cya leta bita XFAB bemeza ko ivyo bishitse bishoboka kuba vyari vyateguwe kuko batumva ingene mu bantu bakora muri ivyo biro ari bo wenyine ava mu gisirikare cya kera ko bandi baje bava mu bahora mu mihari yaho rigwanya leta aya makuru nyene dukura ngaha Gitega abana yatumensha ko n'umubano hagati yiwe n'abandi ba polisi utari wifashe neza ngo bishoboka ko abo bakorana bo bagomba ko afungwa akanakurikiranwa mu gipolisi abandi nabo bakavuga ko bishoboka ko ari urukurikirane rw'iremenkanya rigirirwa batari mu mugambwe CNDD-FDD iyo batagirije ibigwanisho baremeka ko intebe ishushe ngo bari mu bagwanya leta bagatabwa mu ibohero canke bakicwa
arakoze Blaise Nijimbere tubandanye amakuru twabateguriye ubushikiranganje bw'amazi meza amasoko ntanga nguvu ubutare n'agataka buremera ko amazi iminsi hari ubukene bw'igitoro mu gihugu ariko ko guhera kuri uno wa kane ico gitoro kigiye gusubira kuboneka ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubwo bushikiranganje mu kiganiro yahaye abemenyesha makuru Leonidas Sindayigaya avuga ko intandaro y'iryo bura ry'igitoro ari uko habaye ukutagikwiragiza mu ntara nk'uko vyabwirizwa kugenda tumukurikire
ihungabana ryoba ryaragaragaye muri ino minsi iheze igitangwa ry'igitoro ryavuye ahanini mu dutosi twabaye mu kugikwiragiza hagati mu gihugu ariko ubushikiranganje buri kumwe n'abasanzwe baciriza mu gihugu bwaratoye intumbero ingene cyo kwiragizwa neza hagati mu gihugu mbere iyo ngingo ikaba itangura gukora kuri uyu munsi nyene ubwigizo ya 19 myandagaro umwaka 2021 ejo muratubaza muti bimwe mwavuga mwarabeshe cyane mwarashikuje igikuru nuko tubona yuko kuva uno munsi ubwigizo itangura kujya bungira
Mugisata cha politike naho hamakomine ni ntara z'u Burundi ngo bigiye kugabanywa kugira ngo abanyagihugu bashike ku iterambere rusange rirama byaraye bishikirijwe n'umushikiranganje w'intwaro mu gihugu umutekano n'iterambere rusange Gervain Ndirakobuca
nagira namumenyeshe yuko mu bishikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusange tugiye gushiraho byihuta mu maguru masha imbibe zose tuliko tukole kikuwa kikomee chane au tuliko tularawa yuko mbe tulicha kene inara chuminazi ingaji tukene ya mako mimi jana na minungi ingaji ijo kyo seni vyo tuliko tuliko tulaviko nilako kugira tukuli tuwawe ama ko mimi yungu cha tutuwa kikeneye inari yungu cha tutuwa kikeneye kugira jate na mbele nusangi kuunde kwa seni wa zakuri kira mbele nusangi tuliko tularondela lizo kuunda tufisi nara zirenga chumi na zingahe tufisi ama komedi jana milo gigahe ibe kose tuko tulani kwa nilako kujira jukuli nimbali ula matara ula matari afisa hatu wala hauneka nimbali mustaneri abali mustaneri hatu wala hauneka kandi ama koni na matakisi ayatoza kuko tulawa na para makumi na mwamwe usanga vigo ya tagira niso ibe kose tuko tulani kwa nilako
Federico Banvuga inyumvira yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu hakaba ari nawe arongoye urunani Sefort Arusha abona kwiciyumvira ubwacu atari kibi ariko ngo gikwiye kuzoja mu ngiro gifise ingingo merekeza kugira ngo iterambere rivugwa rishikire koko abanyagihugu kubwiwe intara ngo zizobanke ariko amakomine ngo kuko ari wo mushinge w'iterambere by'abanyagihugu akaba menshi tumwumvirize
ubwacu cyumviro si kibi kuko ugereranije Uburundi kwagereranya no Bubiligi dufise nk'uburinganire busa n'ubungana ariko nga mu Bubiligi intara ni 10 mugabo gasanga amakomine ashika amajana 580 na bo ingene babibona nuko ikomine nibwo buzima bwo munyagihugu kandi abantu nka bose baba ku makomine aho umunyagihugu atacabura kandi akurikiranwa neza kandi leta iguma itanga ibyo akeneye nkuko mbona abanyagihugu batakigira aho barima kandi bakeneye kuva muri ayo matongo kugira ngo babashire ku miji mu bigwati baronka amatara baronka amazi uko niko kuronka urupfunguruzo rw'iterambere kuko bakibakuriya ntibishoboka bashake bagira intara zitatu bashake bagira amakomine 30 nico kimwe igihe abanyagihugu bazabakiri babayeho kurya bari ku mitumba igikuru nuko uyu munsi biyumvira bakaraba harya harabano ku maparuwase ku makomine ku mirwa mukuru y'intara bakagura abantu bakava muri areya matongo kugyanga abantu bose bashure kuronka amatara n'amazi icyo nico kintu kiri imbere ya byose gutyo abantu kandi bagiye hamwe bazoheza biyumvira n'ubundi buzi kuko iyo abantu bagiye hamwe haca havuka ubuzi kubera ko abantu baca bakenera ibintu biriya kandi bishira gutangwa n'umuntu umwe bica bikenerwa abantu baca biyungunganya kugira ngo bashobore kuha ibyo abanyagihugu bakeneye leta nayo igaherekeza ikaraba yuko by'ukuri biko biragenda mu butungane aho jewe niho nokumva yuko iyo ntaza ntarazibanke mbwa makomine yana komine na umunyagihugu aza kurondera ibyo akeneye rero akwaza kubirondera kure iyo birondera hagufi ikibazo cyo kama komine aba menshi cyo bari kiza gusumba intara mbwo zikabanye ariko kama komine akaba menshi
bamvuga inyumvira asigura kandi ko ico cyiyumvira abatware bubanza bakakivugana n'abanyagihugu bagaterera iziyumviro gutyo izo ntara zikegereza ubutegetsi abanyagihugu n'ubunyene tumukurikire
izo ntara zibaye nka 4-5 izo ntara zikigenga kandi zikaronka abadepute baho abo badepute bakagira inama nshinga mateka yaho hanyuma bakara amategeko yaho hanyuma iyo hakenewe itegeko ry'igihugu niho bagenda gusasa mu gihugu mugabo amateka agenga ibyo bice byabo bakavyigira ngaho bagacaba rero na leta executive yabo bakorera ngaho nyene kugira ngo bitwararike by'abanyagihugu babo muri ico gice hako byose byazage bizezwa gitega habe rero kwa baba bakuru ba executive nabo baca batwagwa n'umukuru w'igihugu gucyo rero ukaba bariko barafata ubuzima bw'igihugu mu minwe ibyo nibyo byo kumvikana icyumviro n'icyari kibi ndiko nderekana ingene chogorogwa kugira kigirira kamaro abanyagihugu mugo ntibitwarike gusa ngo amakori nitwareka gutwara hanini ine nacha gusaba nuko ivyo babiganira n'abarundi bene igihugu babaganirire babereke inyungu zavyo barondera bahinga babanze bavyige ama babisigurira abantu babunganire ubamenyere ko ugutwara ntiyumvira wewe ivyo yumvira mu mutwe uvyumvira abandi ni igihugu c'abandi gendura yuko abanyagihugu bavyumva kandi mwumvikana izo nyungu mugiye kuronka mwese mugabo ntizibe inyungu z'umugambwe kubera ko mufise ibindi byo babinegeje inyuma nacho gituma rombuga nti byo bavyiza bivyumviro ndiko ndavuga ntabandi babushikirije kugira bara bimwe nibishira kugira kamaro bigiye hamwe
inzamba
tubandanya aya makuru mu bijanye n'amagara y'abantu umuntu umwe yaraye yitabye imana kuri uyu wa 18 myandagaro mu ikambi y'impunzi y'induta mu gihugu cya Tanzania amakuru dukura hinduta amenyesha ko uwo yarayafuye ari umwe mu barwayi indwi ba COVID-19 barimwo ivyuma bibafasha guhema ku bitaro biri muri iyo kambi ayo makuru amenyesha ko ubwoba bwa COVID-19 buguma bwiyongera ku rugero runini impunzi zikabandanya zisaba gukurikiza amabwirizwa yo kwikingira ico kiza ni nkuru tubaza Beni Axela Kana
Amakuru ava mu ikambi induta amenyesha ko uwo muntu yitavye imana yari afise ibimenyetso vya COVID-19 yari umwe mu bagwaye indwi barimwo ivyuma bibafasha guhema ku bitaro biri muri iyo kambi ivyo bishitse impunzi zimaze imisi zifise amakenga ku kutubahiriza amabwirizwa kwikingira ikiza ca COVID-19 muri iyo kambi bakamenyesha kandi ko atanyigisho canke amakuru bijanye n'ico kiza bashikirizwa muri iyo kambi ivyo navyo bikaba biteye amakenga ibibuga vy'inkino amasengero amasoko biba vyuzuye abantu batikingiye nk'uko bishikirizwa n'umwe mu mpunzi z'induta izo mpunzi zigasaba abajejwe iby'amagara y'abantu muri iyo kambi gutunganya ibiganiro n'inyigisho bijanye no kwirinda COVID-19 bagasaba kandi ko gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda ico kiza yoshigwaho nk'itegeko ku bijanye n'ugo rupfu n'amakenga y'impunzi induta Radio Inzamba ntiyashoboye kuronka ku murongo wa telefone ubujejwe ubuvuzi muri Médecins Sans Frontières hamwe n'userukira impunzi aho mu ikambi bukaba ari ubwa mbere havugwa ikibazo cya COVID-19 muri iyo kambi y'induta ibamo impunzi zirenga 60,000 hakaba mu mwaka uheze harigeze kuboneka impunzi indwi zanduye mu zari zihungutse mu Burundi
abarundi nabo nyene bahungutse kuri uyu wa gatatu bagera kuri 30 bava mu ikambi ya Murongwe nibo batowe umugera wa COVID-19 abarundi bari bahungutse bakaba bangana bose hamwe n'450 abajejwe amagara y'abantu bemeza ko ivyo bitigiri ari vyinshi ugereranije nabo bahora batora uwo mugera mu Burundi abahunguka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bakamenyesha ko bagiye kuvugana n'abajejwe guhungura impunzi mu gihugu ca Congo ngo babahungure babanje kubapima nk'uko bikorwa ahandi abategetsi ngo bategerezwa gufata ingingo nziza zijanye n'ibihe turimwo ayo niyo majambo akoreshwa n'uwitoje mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ku giti ciwe Francis Rohero mu kunegura ingendo ya leta ku bijanye no kwikingira ikiza cya COVID-19 hadasizwe inyuma no gukoresha incancu kubwiwe ngo abategetsi botegerejwe kwereka ubwa mbere inzira abanyagihugu mu kwikingira kurikira Francis Rohero
ubwa mbere nuko no kwibutsa yuko mu Burundi uravye ngene mu mwaka uheze cyo mu matora no mu mishya kurikiye ingingo zo kwikingira zavugwa cyane zakurikizwa hirya no hino iraboneka gose ko abantu bose nabasubije intego hasi henshi usanga abantu basigaye baramukanya mengo ntacyo binona ibyo gukaraba byarahagaze umengo ni indwara itagihari cyane ntayo biyumvira umengo ni no kubivuga babifata nk'umugani henshi ntibabona cyane kubikurikizwa ivyo navyo nkabangira nti birababaje kuko wamengo kenshi twagerageje kwikingira uko vyabakose vyari vyiza mugabo no munsi usa bisa n'ibitari ko birakurikizwa hama bifatiye ko no muri no minsi gusubira kwandura byagwiriye mu gihugu mugabo ikiza kitanezereza ni ingene nk'abaturongoye bafata nk'ingingo ikomeye yo kuvuga yuko urucancu rushobora kuza mu gihugu mugabo ukabitererana mu nyagihugu bamubwira bati ngo uzorufata ukamugira ingaruka mingwa zo kwimenya mu bisanzwe abarongoye leta nibo babazwa igihugu aba barundi batoye kugira babatware nibo baba bafise uruhara rukomeye mu gufata inyingo zose zikomeye zituma abanyagihugu bakingirwa simba ntahura riri ngene umuntu igihugu cahaya amabanga avuga ati urucancu nibuze mu gihugu ngo uzorufata ngo agize ingaruka mbi ngo biramura no gusa no gutererana mu nyagihugu gusa no kutaba uriko uratahura by'ukuri kuri kuravuga jewe kubwanje nkaba numva yuko abagize leta ahubwo bari bakwiye gufata ijambo rikomeye bakavuga bati twemeye ko ubwo rucancu ruza kubera ikiniki n'ikiniki twarakwikiranye twaragize ibyigwa dusanga incancu zirasa kamara ko zije rero nta murundi azokubaka kuzifata ngo zimubabaze zimugirire ingorane twebwe nyine twavyemeye atari ko tubanje kuja imbere utegezwa rero kuvuga uti ndansi incancu nimba ndazemeye naho ijiwe mbanza kuja imbere kugira nicandagishe nico ntahura ntushobora kubwira umunyagihugu urongoye ejo ashobora kugira ingorane gucandagishe ngo birakurara nari nzi neza ko bavyemeye bituma ari ukuru w'igihugu yavyemeye ariwe nyine acaje imbere akavuga ati nije ngiye kwicancisha kuko abarundi sishobora kubata mu kaga nanje nkomeye
tubandanya makuru twabateguriye igenekerezo rya 19 mu kwezi kwa munani buri mwaka amakunga arahimbaza umunsi mukuru wahariwe imfashanyo uwo munsi mukuru ukabushitse impunzi zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko zitakironswa imfashanyo zikwiye mu bihugu bimwe bimwe bigiza ko karere barashobora kumara amezi n'amezi atafashanyo itanzwe ahandi naho ikagabanywa abaharanira agateka k'impunzi basaba ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi HCR kubandanya rifata mu mugongo impunzi z'abarundi inkuru ya Delicia Kamikazi
uwo munsi mpuzamakungu wahariwe imfashanyo ushitse mu gihe impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko bakeneye imfashanyo baharuka ku 2015 gushika mu kwezi kwa kabiri uno mwaka hari hakenewe amafaranga agera ku $220,000 z'amadolari y'abanyamerika kugira ngo impunzi z'abarundi zifashwe bikavugwa ko ibice 33% vy'ayakenewe ari vyonyene bimaze kuboneka muri kino gihe impunzi z'abarundi ntizorohe kuko mu bihugu bimwe bimwe imfashanyo zishobora kumara amezi n'amezi zitabonetse Sharangabo icegera cy'urongo ishyirahamwe CBDH Vika dihanye agateka k'impunzi mu karere aravuga ko zitorohewe agasaba igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu kijeje impunzi ku CHR kugira ibishoboka byose kugira ngo ifashe impunzi z'abarundi
impunzi z'abarundi ziri mu ngorane zikomeye aho imfashanyo ari nke ugasanga barabura ibyo kurya bakabura aho baba hakabura imiti ugasanga rero ni ibintu bibaje cyane iyo uravye mu maraporo ya HCR usanga kenshi bavuga ko impunzi z'abarundi ziri mu mpunzi zisanzwe muri iki gihe zihabwa ifashanyo nke ariko ikindi naco gikomeye ni ibihugu bimwe bimwe bisanzwe bifashanya na HCR byibaza ko mu Burundi umutekano wagarutse bagagerageza ari kugira ngo impunzi ahubwo aho kuguma mu ikambi ngo zitahe ariko rero ukasanga birengagije ko harama raporo menshi cyane amakuru menshi yerekana ko mu Burundi hakiri umutekano muke ico rero twe dusaba ahanini ibyo bihugu bisanzwe bifashanya na HCR ko byuraba ahubwo bigasubira gutanga ifashanyo ikwiye ku mpunzi z'abarundi kine naco turasaba ibihugu bisanzwe impunzi z'abarundi zarahungiyemo ko nabyo nyene bifatanije na HCR bogerageza kuvugira impunzi kugira ngo abarundi nabo basubire guhabwa ifashanyo zikwiye ubuzima bubeho ubuzima bwiyongere hanyuma umutekano mu gihugu garutse batahe nta kibazo kirimo
uno mwaka rero umunsi mpuzamakungu ukawashize imbere ukibuka abagira neza bitangira abandi mu kubaha imfashanyo ikenewe ku isi nzima
arakoze Delicia Kamikazi mu gusozera aya makuru tubabwire mu bijanye no kwinonora imitsi impunzi y'umurundi Parfait Hakizimana hari mu mpunzi zo ku isi zatororokanijwe kugira ngo zitabire inkino za Jeux Paralympiques zihuza abafite ubumuga zizotangura i Tokyo igenekerezo rya 2024 za kuno kwezi Parfait Hakizimana ni impunzi y'umurundi aba mu ikambi ya Mahama akaba yivugira ko agiye i Tokyo kugira ngo atahukane umudari Parfait Hakizimana ninde ibyamuranze mbega nibihe reka tubibaze Alice Akimana
Parfait Hakizimana n'umurundi yavukiye ku Musaga mu gisagara ca Bujumbura akaba ariko aruzuza imyaka 32 yize amashuri ya kaminuza muri Sagesse d'Afrique mu gisata c'ubutunzi aza guhunga atanga uyu mwaka wa kane yahungiye mu ikambi ya Mahama mu gihugu cy'u Rwanda aho yashitse mu mwaka w'2015 uwo mugabo I Burundi naho amugaye ku kuboko nticyamubujije kugira urukino rwa taekwondo yatanguriye mu mugwi wa Kibon kuri Warisi Musaga amaze gushika imahama parfait ya Kizimana co kimwe n'abandi bakunda inkino baciye bitunganya batanguza inkino zitandukanye ibikoresho byarabagoye ariko nticyababujije ko begeranya urwaruka kugira inkino zibibagize n'ingorane barimo parfait ya Kizimana yaciye ashinga umugwe witwa taekwondo mahama academy yakinamwo akongera agafasha abana kwimenyereza parfait ya Kizimana yaritabiriye amahiganwa atandukanye mu Rwanda aho yagiye atwara imidari itandukanye icyatumye mbere atorwa kugira ngo azoserukire impunzi muri izo nkino za Jeux Paralympiques kugira rero ashike kuri iyo ntambwe parfait ya Kizimana amenyesha ko abikesha umumenyereza wiwe Mushambo Kazi Zura yamubaye hafi akaba ari nawe azomumenyereza ari Tokyo yaba parfait ya Kizimana cyangwa umumenyereza bose amenyesha ko ikibajanye I Tokyo atari ukurorera uko abandi bakina ahubwo ko bagiye guhiganwa kugira ngo bazotahukane umudari
arakenuye ari Sakimana nino ngaha rero dusozereye amakuru radio Inzamba yabateguriye mwakoze mwebwe mwese mwari muduteza abiri Diane Nkurunziza nayabashikirije kandi ndabifurije kugira ibihe byiza iwanyu no mu banyu.